ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Amashyirahamwe atandukanye y'Abanyekongo yakoraniye mu gisagara cya Kivu avuga ko inteko zarungitswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko zitegerezwa kugarukana umutekano muri ako karere canke ngo zigasubira mu bihugu byazo.
Twasabye hasere ndetse na FNL kugira ngo bashore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe mu barongozi n'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri mucungararo ndetse n'abasanzwe bafasha mu by'impunzi.
Uwo ni umunyekongo ari mu ishyirahamwe Amka Congo. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Abashikiranganje b'imigenderanire b'Ubufaransa n'Ubudagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero yo gushyigikira amasezerano y'amahoro. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho mujani mu kanya gato. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali abasirikare ba leta 14 biciwe mu bitero by'intagondwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umuvugizi w'ingabo za Mali Colonel Suleiman Dembele mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko abasirikare babo baguye mu bico bibiri bitandukanye ariko bisa neza kandi byabereye icyarimwe hagati no hagati mu gihugu. Imodoka zabo zari zitwaye abasirikare zabanje gukandagira imitego y'ibisasu biraziturikana. Hakurikiyeho imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'intagondwa zari zabateze ibyo bico. Abasirikare 14 ba leta babiguyemo, abandi 12 barakomereka. Ku rundi ruhande Colonel Dembele avuga ko bishe abaterabwoba barenga 30 muri iyo mirwano. Mali ni kimwe mu bihugu by'akarere ka Sahel bihora mu ntambara n'imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiislamu. Intambara zimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Abashikiranganje b'imigenderanire b'Ubufaransa n'Ubudagi bari mu rugendo muri Ethiopia mu ntumbero gushyigikira amasezerano y'amahoro. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umufaransa kazi Catherine Corona unafite mu nshingano ze ibirebana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na mugenzi we w'Ubudage Madame Annalena Baerbock bageze Addis Abeba none. Bazahamara iminsi ibiri. Bakihagera bagiranye inama zitandukanye na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed na Perezida wa Repubulika ya Ethiopia umutegarugori Saleh Wok Zewede. Bagomba kandi kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutabera ba Ethiopia, abayobozi b'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa dukesha inkuru ntigisobanura niba bazahura n'abayobozi b'intara ya Tigreya. Madame Corona yanditse kuri Twitter ko uruzinduko rwabo rugamije gukubita ingabo mu bitugu urugendo rw'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za Tigreya rwatangiranye n'amasezerano yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi kwa 11 gushize nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri. Naho Madame Baerbock nawe akoresheje Twitter avuga ko bashaka gukomeza guha intege ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'Uburayi.
Tugushimire kandi Thomas. Cameroon yarekuye abakozi batanu b'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF yari yapfunze ibagiriza gushigikira abaharanira kwiyongora ku gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nazwe.
Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ariyo MSF mu mfunyapfunyo ryatangaje ko ryakiriye neza irekurwa ry'abakozi bayo batanu bari bamaze umwaka bari mu mvuto. Aba bagirizwa gushigikira aho mu gice cya Cameroon gikoresha icyongereza batikoza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa. Aha mukamenya ko Cameroon ifata abakoresha ururimi rw'icyongereza bashaka kwiyonkora ku muce w'abakoresha igifaransa nk'abagwanyi. MSF naho ishimire kurwa ry'abakozi bayo yavuze ko hataragera ko isubira gukorera mu manuko bushira ubuseruko bwa Cameroon. Iryo shyirahamwe ry'abafaransa ryahagaritse ibikorwa mu ico gice murabyibuka inyuma y'ipfungwa ry'abakozi bayo. Ico gihe ryasiguye ko rikenjuye kumvo z'umutekano ryemeza ko utari ukwiye bakiriye n'ubwoba abakozi baryo bategwa ku rubuga Médecins Sans Frontières ariyo MSF mu mfunyapfunyo ikizeza ariko kwirikikora ibishoboka byose kugira ngo yumvikane na leta ya Kameruni ingene yokoroherezwa mu gusubira gukora ibikorwa by'ubutabazi ku banyagihugu ku rundi ruhande ariko leta ya Kameruni yongeye kugabisha amashyirahamwe yigenga yagiriza gukorana nabo yita abarwanyi Tuibute kwa igisirikare cha Kameruni kigihagarika abakozi ba MSF mu kwa 12 ko mu 2021 cyabajijije gutwara mu muduga wabo umurwayi yari yakomerekeje n'amasasu ico gihe igisirikare cha Kameruni cemeza ko umurwayi ho mu ruhande rw'abakoresha icongereza bipfuza kwiyonkera muri Kameruni yari umurwanyi
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijya no hino kwisi barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Diane Ninina Hazwe bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zibangamiwe n'umutekano muke ubandanya kugaragara muri iyo kambi zo mpunzi zivuga ko abantu bitwaje ingoho bataramenyekana bamaze iminsi ibiri binjira muri iyo kambi bakarasa amasasu ndetse bakanasahura impunzi amafaranga yazo inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira
izi mpunzi zivuga yuko ayo masasu yumvikanye mu ijoro ryo ku itariki 9 ndetse no muri rijoro rya cyeye yarasiwe muri village ya 4 iya 11 ndetse n'iya 25 aho abantu bikwaje ibigwanisho binjiye muri inkambi barasa amasasu bambura zimwe mu mpunzi amafaranga ndetse bafata n'umugore umwe ku ngufu zimwe muri izi mpunzi zerekana ko mu ijoro rya cyeye abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu nkambi banyuruza uwahoze ari umuyobozi wa village ya 25 ariko kubwa amahigwe aza gutabagwa n'abo polisi bashinzwe gucungira inkunzi umutekano
hariya mu village ya 11 baraje batera umutamara aho bamutazira depute baramwije byose mbere bagira ko baramukubaguriye n'umudamu n'ubu ari mu bitaro y'inundu mwiri joro naho ryarayerekeye uwahora ari de village wa 25 bamusanze muhira baramutwara baraba muboshye y'igipolisi kitatabara n'ubungira nta barabonekana
uyu mutekano muke utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kwinjira mu nkambi ya Rusenda uteye impunzi zo muri iyi nkambi ubwoba kuko mu mwaka w'2021 naho abantu bitwaje ibigwanisho bakunze kwibasira iyi nkambi
si ubwa mbere bibaye kuko no mu myaka iheze mu mwaka w'2021 narimwe harabaye kibazo cy'umutekano muke baraza barinjira bitwaje ibigwanisho mu ikambi barica impunzi imwe yarapfuye baranyaga ni bitungwa twari dutunze hano mu ikambi bari bafite inka ziratwagwa rero turanahungira ku biro bikuru bya komisiyo igejwe impunzi niho twari turi turamarikira ngo tutari gito twataye amazu tubamwo
kubera iki kibazo cy'umutekano muke kiri muri inkambi hari zimwe mu mpunzi zigera ku 9 zavuye mu mavillage zari zikambitsemo zijya gukambika ku gipolisi bitewe n'uko zitinya ko zishobora kwitwa nabo bantu bitwaje ibigwanisho
ni kuvuga ubwo badufise nuko baduhiga nk'abahiga ibikoko kuko urabona nk'aha ku gipolisi twatangiye ko hari abantu batatu ubu tugeze mu bantu bashika 9 kandi urabona abaguma bongezeka ku munsi ku munsi kuko urabona nk'umwenye iminsi ibiri honye n'ibibaye bitera ubwo babantu
izi mpunzi zo muri inkambi ya Rusenda zishimangira yuko uyu mutekano muke wongeye kugaragara muri inkambi ushobora gutuma imirimo yabo y'ubuhinzi bakorera hanze y'inkambi idindira bitewe n'uko abateza umutekano muke bava hanze y'inkambi
ubuzima bwinshi abarefugee bafise barondererwa inyuma y'inkambi iyo amasasu avuze ntibasubira gusohoka baca bicaraho inzara mu bana abagore n'abana baca bagira ikibazo gikomeye cyane
Iranzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'umutekano muke wongeye kugaragara muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 2026 bakigejeje mu nzego zitandukanye zirimo na HCR
twasabye HCR ndetse na CNR kugira ngo bashobore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe marongozi n'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri mucungararo ndetse n'abasanzwe ebafasha mu by'impunzi kugira abashobora kugira umubonano wabo kwaza kigifatiye ku mutekano muke umaze imisi bigaragaza hano
twavugishije umuyobozi userukira komisiyo y'igushinzwe impunzi mu nkambi ya Lusenda Didier Numbi wa Numbi ntibyadukundira kuko yatubwiye ko bakiri mu nama nkuko bigenda bigaragara mu maraporo y'amashyirahamwe atandukanye yerekana yuko mu karere ka Fizi ari na inkambi ya Lusenda iherereyemo kandi imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani yicara yica abantu ikanyaga amatungo igafata abagore ku ngufu ndetse igashimuta n'abantu ndedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
Kabila simuhumuru kamani.
Shofe. Wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa laneza kandida kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Gwiki? Nukunga kwa mwenye wese mwuri tukwa yabge. Ya jenye besha kuhundi. Ya ba. Shofe. Gijadi. Kombo taksimi yaji. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Groya.
Ati za Amerika Washington DC. Abategetse b'ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique baremeza ko inama yabahuje kwa kabiri w'indwi yarushijeho gutsimbataza ubufatanye mu karere. Aba bategetsi babitangaje inyuma y'inama y'iminsi ibiri yabahurije mu gihugu cha Mexique. Inkuru y'Ijwi rya Amerika twasomewe na Temistocle Mutijima.
Muri inama y'abayobozi b'ibihugu bya Amerika ya ruguru aribo Justin Trudeau, ministri w'intebe wa Canada, Andrés Manuel López Obrador, perezida wa Mexique, ndetse na Joe Biden, perezida wa Amerika, bemeranyije gushimangira imibanire mu by'ubukungu. Muri ibyo harimo no kongera ibicuruzwa mu karere, kimwe no kongera umusaruro w'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama yamaze amasaha abiri ibera ku ngoro y'umukuru w'igihugu wa Mexique, Perezida Biden yavuze ko ibyo bihugu uko ari bitatu ari abafatanyabikorwa nyakuri. Umukuru wa Amerika yagize ati, dukomera kandi tukamera neza kurushaho iyo dufatanyije ibihugu byacu byose uko ari bitatu, kandi dufatanyije twageze kubihambaye nyuma y'inama iheruka kuduhuza, twigira hamwe uko twarwanya icyorezo cya COVID-19 n'uko twakongera ubushobozi bwacu mu gukemura inzitizi zibangamiye ubuvuzi rusange mu rwego rwo gushora imari no kubaka abakozi b'ikinyejana cya 2021. Aba bategetsi kandi baganiriye ku kurwanya imihindagurikire y'ibihe, ku kibazo cy'abimukira n'iyinjizwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge ku mupaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihana na Mexique. Bwana López Obrador, perezida wa Mexique, yavuze ko igihugu cye kizafasha Amerika mu kurwanya icuruzwa ry'ikiyobyabwenge cya fentanyl kimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'Abanyamerika. Uyu kandi yasabye mugenzi we Biden gusaba inteko nshingamategeko ya Amerika kwemeza impinduka zijyanye na gahunda y'abinjira n'abasohoka mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abanyamexique babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta byangombwa bagira. Perezida wa Mexique yavuze ko ibijyanye n'abinjira n'abasohoka ari imwe mu ngingo baganiriyeho cyane muri iyi nama. Abategetsi bose uko ari batatu bongeye gushimangira ubushake bagaragarije i Los Angeles mu mezi atandatu ashize ubwo bemezaga inyandiko bahuriyeho ku bijyanye no kurinda uburenganzira bw'abimukira, harimo no kwagura inzira z'amategeko yerekeranye n'abinjira n'abasohoka, ingamba z'imikoranire zitandukanye no kurushaho kuziganiraho hagati yabo ubwabo ari nako baziganiraho n'abaturage b'ibihugu byabo. Perezida Biden wa Amerika yagize ati, kandi impamvu inama uyu mubano w'ibihugu byacu ko ari bitatu utanga umusaruro cyane nuko dusangiye icyerekezo kimwe cy'ahazaza gishingiye ku ndangagaciro zimwe. umusaruro nyamukuru wavuye muri iyi nama n'ukurushaho gukorana hagati y'ibihugu byose uko ari bitatu. Intego ikaba kurushaho kugira Amerika ya ruguru igihangange mu bijyanye n'ingufu no kumva ko byose bikeneye gufatikanya mu micungire y'umubare w'abimukira ukomeza kwiyongera ku mupaka Amerika ihana na Mexique, ari nako bihangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nubwo habaye ibiganiro bikomeye kandi by'ingenzi, inzobere ntizitungwe no kuba nta tangazo na rimwe rikomeye ryatangajwe ko ryabivuyemo. Bwana Andrew Rudman, umuyobozi w'ikigo Mexico Center, yabwiye Ijwi rya Amerika ko izi nama z'impande eshatu ari gakeya zibyara amatangazo cyangwa imyanzuro ikomeye, kubera ko ibibazo aba bategetsi baganiriyeho bitagutse gusa, ahubwo binariho kuva kera. Uyati, nibwira ko bidatunguranye kuba nta tangazo rikomeye ryasohotse mu byo batangaje cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru. Gusa ntekereza ko kuba barabivuzeho, kuba bahura mu buryo buhoraho kandi bakabasha kugaragaza ibyo bashyize imbere ku butegetsi bwabo bazakurikirana mu mwaka uje, ibyo ni ingenzi. Ibiganiro by'impande zombi, Amerika na Mexique, byabaye kuwa mbere, byibanze ahanini ku kibazo cy'abimukira, imihindagurikire y'ibihe, ibibazo by'ubuhahirane n'iby'inganda, aho Perezida López Obrador, nk'utegeka igihugu cyakiriye inama, yasabye ko habaho kwihuza kurushaho ku rwego rw'umugabane wose. Mexique yizera ko ishobora kungukira mu guhuza ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bicuruzwa bibarirwa mu magana. Bwana López Obrador yagize ati, iki nicyo gihe ngo twiyemeze kuvanaho kugutererana, uku gusuzugura kandi uku kwirengagiza Amerika y'Epfo na Karayibe bihabana na politiki y'imibanire myiza. Nk'abarurangiranwa b'ubwisanzure n'ubwigenge, nibitangirire kuri mwe kubera ko nta wundi mutegetsi wabasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Ibihugu byose uko ari bitatu byemeranyije kurwanya ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge byaciwe bihanahana amakuru ku binyabutabire byifashishwa mu kubikora. Byemeranyije kandi kugabanya ikigero cy'imyuka ya gazi metane yoherezwa mu kirere niburaho 15% bitarenze umwaka w'2030 ugereranyije n'uko ibintu byari byifashe mu 2020. Ikindi byemeranyijeho nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza, ni ugushyiraho urubuga rugamije korohereza abimukira kwinjira mu bihugu bya Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada hisunzwe amategeko. Nyuma kandi Perezida wa Amerika Biden yatangaje ko azasura Canada mu kwa gatatu k'uyu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, inshuti mukurikirana ibiganiro vyacu, nashaka ndabatumire mukurikirane ikiganiro muri sanga cyahise uno munsi mukanya gaheze. Muje rero ku mbuga zacu kuri wewe akabarungu radio yacu VOA akabarungu.com, kuri Facebook, kuri Instagram na YouTube mushobore gukurikirana batashobye kuronka kanya gukurikirana ico kiganiro kikaba cari cerekeye ivyo twavuze ko igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi. Aravuga ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'ababanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Nimutango rero abatashobye gukurikirana ico kiganiro mu gihe cari ko kiraba, muje kuri izo mbuga zacu murashobora kuyikurikirana. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye, Papa Benedicto wa 16 yarashinguranye iteka i Vatikano mu Butaliyano, yitavye Imana mu mpera z'umwaka uheze afise imyaka 95. Gushingurwa kwiwe kwaranzwe n'ibitandukanye birimwo bimwe mu bikoresho mu bisanzwe umupapa ashingurwana, ariko we atafubwe atashinguranywe bivuye kuko yitabye Imana atakiri muri ayo mabanga naho yaracitwa papa. Ivyo atashinguranywe nibihe? Insiguro zo kutabishinguranwa nizihe? Ivyo bibazo biri mu vyo mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yabajije Padiri Steve Mike Niyonkuru, ari mu bapadiri bagiye gushingura Papa Benedicto wa 16 i Vatikano. Papa Steve Mike aratangura arangurira ubutumwa bwiwe ipari mu Bufaransa, ariko akurikirana amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu nyigisho ndoramana.
Yashinguwe nk'umupapa ariko hari ibintu batashizeko kuko siwe yari umupapa atwara ari uwunye. Icya mbere, mu nyambara bami z'umupapa hariho agatishu karenga ko hejuru bita palium, na gahuzu bashira ku bitugu byo mu episkopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze. Papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo pariyomu kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma. Ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa, ico bita anodi peshori, impeta y'umurovyi yari yarafise. Ica gatatu atari afise nuko atahanganye n'ibirato bitukura. Muravye yari afise ibirato bisanzwe byirabura, kuko ibirato bitukura naho Papa Francisco atakivyambara nibyo byaho biranga abapapa, kuko bitukura kubera ya wa mutima wo kwitanga, wo kwiheba, wo gufira ibanga. Niwe yewe yahambanye ivyo birato bisanzwe atari ibirato bitukura.
Kuba atabihambanywe ni kubera ko atakiri atagitwara.
Ibyo byose birafise insiguro yabyo nuko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara. Kwiyanda bisigure neza ni kuko umwami yobahanze uwari imbere yiwe imbere gatoya. Umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi. Ikindi atahambanye naco ni inkoni y'ubwepiskopi bw'i Roma, kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma. Yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye, murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ani Vatikano muri monastere. Umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye nayo mwabonye.
Yego, murakoze. Tubanze dufate pasteur kundi murongo wa telefone. Pasteur, uratwumva?
Ndikumva. Bumva,
uherereye he?
Jewe uherereye mu gihugu cya Uganda. Ikibazo nari mfite ni cy'uyu mupapa bikiranye ingene yashinguwe mu buryo bubayabaye. Nararabwe n'irya terekeye yiwe cyane cyane, kubera iki bamushize muri irya terekeye isanzwe nk'iy'abantu bato bato? Ni kubera iki byasize kujya?
Papa Benedicto we nyine ubwiwe niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibayabaye. Ica kabiri mwamenye ni uko nibwo bwa mbere ahandi wundi yasubiriye.
Hanyuma ko yoba yahambwe aho Pawulo wa kabiri yari ahambwe biravugwa, vyoba ari vyo cane?
Umva, hariho rubanza rw'amaziriko mugabo acaja gushingurwa aho Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabanje guhambwa. Harya nyine niwe yabisabye, kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paulo wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25.
Hanze aho abantu bari bari ngira ngo si bose bashoboye kwinjira, kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze. Mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito, bakasigura ko bariko baberekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda. Ivyo hari ibiramara kuvugwa muri Ekleziya Katolika kuri ico kintu co ko bohava bamusabira kuzoba umweranda?
Mwamenye nuko umwanya wa Ekleziya utari ico kimwe n'umwanya w'abantu abakristo. Mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko hanze mu vyerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza. Si ukuvuga ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cane Ekleziya kumbure baca ngo nyene mu rutonde go kwaberanda, hariho processes ndende kandi ifata umwanya.
Innocent aje kujugira Amerika.
Murakoze cyane. Akabazo kanje, Papa Benedicto ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije? Ikindi ese kuki Papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko twa dusanzwe tumuzi? Ikindi Papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho?
Ego, reka ntangure kwishura kucerekeye umuryango w'umupapa. Papa kenshi bamutora akuze. Nagira ndabamenyeshe yuko nka Papa Benedicto wa 16 umuryango wowe wose usa n'uwaheze, kuko bavukana ari abana batatu. Rasingere niwe yari umuhererezi. Papa Benedicto yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria. Hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorge, nawone babaye abasaseridoti binjiye mu iseminari igihe kimwe, bakigwa umunsi umwe igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1951. Haciye rero hafi imyaka ibiri mukuru wiwe yitabye Imana, hama hagaca imyaka cumi n'ingahe uwo bavukana yitabye Imana. Abaviwe bari barapfuye. Hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka 95. Ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye, yaba abavyeyi biwe yaba bo bivukane. Nico gituma mutabona umuryango w'umupapa. Ico kimwe na Yohani Paulo wa kabiri umuntu wenyine asigaranye abantu bakeye biwabo ni Papa Francisco ejo bundi yagiye kuramutsa umukuzi niwe mu afite imyaka 90 navuga yuko nawe ne tutaravye neza niwe wenyine asigaranye dawe narashobora kwitaba Imana nabyo twifurije kenshi batogwa rero baba bapapa bakuze hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba hari kandi murazi yuko ntibarongora nta bana babyara rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritabye Imana icyo ni ikibazo cya mbere ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa n'abakardinali nibo baja mu mwiherero ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa ikibazo cya mbere yabajeti rero Papa Benedicto ni igiki cyamuranze abandi batakoze icyo mwomenye ni uko umupapa wese ajana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ibyo gihe icyo gihe rero Papa Benedicto wa 16 hariho ibintu byinshi byabaye mu myaka 8 hafi 8 yatwaye kimwe muri byo ni uko niwe wa mbere yanditse icyo bita encyclique kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku byerekeye urukundo rw'Imana kete nziza cyane ayandika n'ibindi byerekeye ukwizigira kete gitwa Spes Salvi ni version muri bibiliya yo kwa Pawulo ivuga ati twakijijwe mu kwizigira nous avons été sauvés dans l'espérance hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi niwo mupapa wa mbere yafashe ingingo ruhasha rwo kugira gwanye ibyerekeye pedofili niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti bavuga yuko mu myaka 8 yari papa abapasi barenga 400 barirukanywe barashengezwa no mu byerekeye sentare kubera Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudagi mu myaka 1000 icyo rero kirakomeye kuko nk'umudagi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi ni umuntu rero yasubije hamwe cyane n'abayahudi abayahudi baranamukunda cyane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israel yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje Ekeze Katolika ati Papa Benedicto wa 16 yari umugenzi wa Eta Israel ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi kubera kumbure ahubwo kubera ari umudagi rero yacagira yaragiye kubonana cyane n'abayahudi yaragiye mu ikambi ryiciwemo abayahudi benshi mu byerekeye by'abanazi ahantu bita Auschwitz umva rero ibyo ni ibintu byamuranze kumbure bitaranga abandi kuko umuntu wese afite amadefi yiwe turihenda cyane mu kubatandukanye cyane kuko nibyo bafite umuntu wese ukuntu ameze urabona Papa Benedicto ari umuntu yivugira make ati wa muntu aza gutamba n'urwaruka ariko yarakoranyije urwaruka rurenga imiliyoni 3 muri icyo bita Journée Mondiale de la Jeunesse ibintu batari bibaze yuko yogize kuko byari bya Papa Yohani Paulo wa kabiri ariko mukabona ubunye dufite umupapa aja kuramutsa abantu aja aciye bugufi uwo mengo ni pasiteri mukuru w'iparuwasi kubera kumbure muri Amerika y'epfo bafite iyindi mico
yego Patrick Steve Mike murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ivyaranze Benedicto wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijanye na Ekleziya Katolika biroranisha kuba papa ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo muze mutwitabe nkuko mwabikoze
yego cyane
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigaruke ngaha dushimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru twabashikirije turashimiye kandi Alois Bigirimana yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Frederic niwe yarabihagarariye kuri mikoro mari 10 nanje Fidel niyo ngabo tubashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mwandanye mwumviriza ibindi biganiro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.